Wir haben in den vergangenen Tagen sehr viel Wort Gottes gehört.
Twumvise amajambo y'Imana menshi muri no misi iheze. Kandi turizera yuko azoshitsa icyatumye Imana yarungika. Turizera yuko atazosubira inyuma ubusa, ariko icyatumye Imana yarungika kizogaragara. Muri no misi iheze, iminsi igiye iheze, no kuno mugoroba n'ejo mu gatondo, ejo mu gatondo
zum Abschluss gekommen.
Bino bikorane bizoba birangiye. Kandi turabona yuko murano amezi aza tuzobona icyo ijambo ry'Imana ryagaragaje ryashitseko. Kandi turizera yuko rugomba kw'Imana kugira ngo dushobore kugarukanwa kunango. Atari mu majambo gusa, tari gupfa kuvuga gusa, ariko no mungiro. Rero ku ijambo tubwirizwa kongera ko mwe mu ubushobozi bw'Imana, kugira ngo ijambo rishobore kuba rizima, maze dushobore kurishira mu ngiro mu buzima bwacu n'imbere y'amaso yacu. Uno munsi nashaka kuvuga muri make ubuzima bw'umuntu ku giti ciwe n'Imana. Turazi twese yuko tudashobora kubaho mu buryo bw'impwemu kiretse gusa tugirana ubucuti n'Imana. Ubwo buryo bw'inyirwa kubaho mu buryo bw'impwemu, nk'uko tubwirizwa guhema turi ku isi, tubwirizwa guhema kugira ngo dushobore kuvuga ko tubayeho. No mu buryo bw'impwemu tubwirizwa kuba mu kirere cy'Imana, kugira ngo ubugingo bwacu bujye bimwe, ubugingo bwacu bushobore kubaho. Turazi uko umwami yabwiye Adamu ngo umunsi muzokirya ko muzopfa. Urupfu bw'ubujye bimwe mu rero rwaciye ruza ubwo nyene rubaza ko urupfu mu buryo busanzwe bw'umujyo bw'umubiri kwaje rutevye mu nyuma. Narigeze kubivuga, ndavuga nti notuma mbona urupfu bw'uburyo bw'impwemu n'urupfu bw'uburyo bw'umubiri bibereye rimwe, byose bikabera rimwe, kuko hakubaho mu buryo bw'umubiri umaze gupfa mu buryo bw'impwemu. Ivyo ni ikintu kibi cyane kibabaje, ubwo ntibabukira ubuzima. Ariko umwami wacu yaravuze ati, naje kugira ngo ndabahe ubuzima, ubugingo bushitse kandi mubeho umuneza. Kandi turavyiza n'imitima yacu yose. Turizera yuko Imana ishobora kuduha vyinshi kurusha ivyo wa mugwanizi yatwivye. Amen. Turavyizera n'imitima yacu yose. Iyo umwami wacu avuze ngo nzobashumbusha imyaka yose, ya myaka yose inzige zariye, ivyo ni vyukuri ijana ku ijana, nkuko byanditse muri igishisha ka 25. Muri uwo murongo haravuga kandi ngo ijambo ryiza rivuga ngo muzorya mute akabi, muhimbaze izina ry'Uhoraho Imana yanyu. Yoweli 2:26. Rero Imana idushumbushije, Imana igarukanye, tubwirizwa kugira ibyo tujya byinshi kandi tugashima izina ry'Imana yacu, izina ry'Uhoraho Imana yacu. Ngo ubutumwa bwa mwene Aburahamu yise ngo ubuzima bwawe burabereye ubutumwa bwiza. Mwene Aburahamu aravuga ati, yemwe mwa bakristo mwe, mubwirizwa kugiranira ubucuti umuntu wese ugita iciwe n'Imana, kugira ngo umuntu ashobore kuba abahungu n'abakobwa b'Imana. Mubwirizwa kugiranira ubucuti, mukayibera umwana nayo ikabibayera so. Ibwirizwa kuba so namwe, kugira ngo mushobore kuyibera abahungu bayo. Kubera ko abahungu n'abakobwa bayo bonyine baba bakijijwe, atari ntibakizwa no kuba bari mu ishengero runaka, ariko bakizwa kubera abahungu n'abakobwa b'Imana bayo. Ibyo ntibishobora gukorwa mu buryo bumwe gusa, ni ukuvuga biciye mu kuvuka bwa kabiri. Mu kuvuka bwa kabiri honyine niho dushobora kwinjira tukagiranira tugashobora tuka Imana ikatubera umuvyeyi. Ubwo buryo bwonyene uko niko dushobora kuba abahungu n'abakobwa bayo. Twarumvise kenshi ibyo twavumvise inshuro nyinshi kandi ibyo ntibyaducitse ariko rero twashaka kubyirabisha ko ibyo Imana dusaba tubyirabishe ko nkuko Pawulo rero yandikira Abanyikorinto akababwira ati nimwisuzume mwebwe nyuru bwanyu mwisuzume niba muri mu kwizera cyangwa mutizera Abikorinto 13:15 twabwirizwa kwisuzuma umuntu wese akisuzuma kugira ngo amenye by'ukuri nimba yizera cyangwa ari mu kutizera niba yumvira cyangwa ari mu kutumvira niba dufitaniye ubucuti n'Imana cyanke niba tabwo dufise ibyo ngira mvuge birakomeye cyane mwaba Kristo mwe mubwirizwa kugira ubucuti n'Imana mugufatane n'Imana hanyuma akabana akavuga mu butumwa mwe natabara namaka avuga ati ewe mana empagaze imbere y'irikoraniro ndugije ibiganza nunkundire mbeho mu buryo buguhimbara. Amen. Amajambo yawe abe amajambo yanjye, abe ariyo majambo yanjye. Ndayarimbure ko mu mutima wanjye, nube mu mutima wanjye, ube no mu byumviro byanjye. Niwinjize amabwirizwa yawe mu mutima wanjye, ibyagezo byawe ubyize mu mutima wanjye no mu byumviro byanjye no mu mwemu yanjye. Kuko nshaka kuzokubona, nshaka kukubona. Turabona yuko ingene ayo majambo ari amajambo yibwina ava mu mutima mu bugingo bw'umuntu. Si amajambo y'umuntu apfa kuvuga ku munwa gusa nkuko umuntu yoba afise byose, ahubwo kandi ibyo bihura n'ibyo Pawulo yabwiye yandikiye abi Filipi akababwira ngo si uko maze kugifata ngo suko maze gushika kugutunganywa, ahubwo ndiruka nkurikira ugutunganywa kugira ngo nkuko nafashwe na Kristo nanjye nshobore kugufata. Ntibagira ibiri nyuma ngahanga amaso ibiri imbere yanjye, nkuko byanditse mu Filipi 4:12-13. Rero bino bikorane rero bibyirizwa kugira iyo ntumbero imwe gusa. Naho tutoshobora guca turonka umwimbu bunyene, bino bikorana bibwirizwa kugira intumbero imwe kugira ngo imbuto nziza y'ijambo ry'Imana ishobore kubibwa mu nyuma iyo mbuto iziza n'umwimbu munini kandi uhimbara Imana. Amen. Haro kandi ibintu bibiri canke bitatu navyo bira umuntu umwe kugita iciwe wewe jewe twebwe twese nk'abana b'Imana, kuko kenshi turonona ikirere cy'uburyo bw'impwemu tutanabimenye. Akenshi turazana ibihari tutabishaka, akenshi tukazana ugudasenyera ku mugozi umwe kandi tutabiteguye, tutabizi ko twabikoze. Birakenewe rero yuko turongorwa na mwemu w'Imana kandi ntidukore hanyuma ngo tuze kwiyumvira mu nyuma, ntidukore ibintu ko twishakiye mu nyuma ngo tuze kwibaza ko twakoze bitari byo, ahubwo tubanze twibaze imbere y'igihe hama imbere y'uko tugira icyo dukoze. Birakwiye yuko burya kenshi birakenewe yuko umuntu aceceka kabiri akavuga rimwe. Mwene Tabana n'Amara avuga ngo abana akavuga ngo nimwinjire mu bihari na bimwe, nimwirinde ibihari. Niba umuntu wo mwikorana ndavuze ngo murazi yuko nguyu uye nujya aye bavuze ibi bavuga n'ibi, hagize mwene data bivuga mu ikoraniro, mwene data nk'uyo yabwirizwa kugira isoni zo kubavuza ibintu nk'ibyo, mubyinjiyemo mugafatanya nawe ugacitangura kubaza uwo mwenda atanga by'ukuri niko byagenze. hanyuma mugaca mutega amatwi ibyo bitsitaza mwiyubare, kuko mwe muyera ntaba mu byaha, ntaba ahantu hari ibyaha. Umutima ubaye ubamwe mwe muwimana uba wuzuye ukwera ugutungana, nta karohe kaba kari muri wo. Ni uwo mutima ni wiyumvira ikintu kibika, nta kintu kibukora, ahubwo wizera byose ukihanganira byose, kandi ukihanganira byose koko. Aha ni havugwa, aha ni babwira uvuga ufite icyavuga, uvuga ikintu runaka, ahubwo andikoze mvimwe tabara namwe yavuze, ahubwo bibwiwa n'abantu bacavuga ngo mbega nibyo koko, baje abantu bacavuga ngo mbega ibyo umuntu uvuze koko niko byabaye. Muri uwo mwanya uba wamaze kugurura ugutwi, kandi iyo ugutwi kuguruye, ijwi rikinjira muri uko gutwi, ubwo nyene amajambo burya acacika nk'urubuto. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'umuntu, ijambo rya mugwanizi, amajambo yose burya ameze nk'urubuto, kandi ntiyinjira gusa mu matwi. Iyo amajambo y'abantu, iyo aba amajambo y'abantu yaguma mu mitwe yabo gusa, muri icyo gihe nta byinshi twabivuga ko. Ariko rero ntaguma mu mutwe gusa, ahubwo arinjira no mu mutima, nicyo kibabaje. Ntaguma mu byiyumviro gusa, ariko arinjira, ntaguma mu mwemu gusa, ahubwo arinjira no mu byiyumviro, akinjira no mu mutima. Iyo wumvise ikintu, uca wifatanya, ucuba igice kimwe n'icyo kintu, ntibiba gishobotse ko witandukanya n'icyo kintu. Hano rero baratwa baratuburira ngo nimuje mu bihari, nimwinjire mu bihari, nimwirinde ibihari, nimuzibukire ibihari. Nimba hari umuntu wo mu ikoranira avuze ngo mbega urazi ngo naka na naka bavuze ibi n'ibi n'ibi, mwenda ata nk'uyo yarakwiye kugira isoni z'ibyo bintu avuze. Ntidukeneye gushyiraho ibintu ingingo runaka ngo tuvuge ngo guhera uno munsi ngo nihagire umuntu avuga ngo akaza aho uri ngo akavuga ngo akugurura umunwa ngo akavuga ijambo rimwe ngo iryo ari ryo ryose ngo agitangura kuvuga ngo ntitushatse kuvuga ngo ucyumubwira ngo nihagire icyo avuze ngo ucyumubwira ngo urateye isoni. Si byo tuvuze, ahubwo nimuvuge ngo mucyo muvuga ngo nibyo mwene tabara namu yavuze, ngo nimuvuge gusa nkuko mbere namu yabivuze mu butumwa yavuze ngo mbega ubwinge bwa bodabere ico uburabere butumwa bwiza. Nimuvuge ibyo yavuze gusa, mwibaza yuko mukomeye kugira ngo mwumve ibyo byo byose, mwibaza ko mukomeye kubyo mwokumvira ibyo byose abantu bayoraguye. Shaka kubabwira yuko ivyo mwumva mu minota mike gusa murashobora kumara amezi mutaravyikurako, mutaravyikuramwo. Ibyo rero wumvise amasaha n'amasaha byovyo, kumbura uzomara imyaka n'imyaka utaravyigobotora. Mubwirizwa rero kwirinda, murumva ibyo nshaka kuvuga, bica bigumana namwe ibyo bintu, kandi n'ubwo ishobora kubyikurako. Hano rero baravuga, hano rero aravuga akagera no ku miryango, akavuga ngo nimugire ibihari hagati yanyu, nihagire ikintu kiza mu muryango nimugiharire ko, ikintu kizukurutse mu muryango nimugiharire ko cyane. Ni nako bimaze no mu ikoraniro hano mu isengero, ni nako bimeze kuri nyogokuru cyanke ku bantu bose, ibintu byose twoshora ku bintu byose. Arabana akavuga ngaha ngo nimukaje mu bihari, kuko ishavu ryari ishavu, burya umuntu wafashwe n'ishavu ababaza mwemu yera, mwemu yera nawe agaca amuvako, mwemu yera agaca amuvako, kuko ishavu ryari ishavu. Twese turamaze kuvyiyumvamwo, ariko akenshi ibyo bintu bisaba ko tubwizwa, bisaba ko baguma babitwibutsa. Hano rero aravuga ngo, aravuga ngo iki nico kizokwereka abantu bose ko murabigishwa banje, nimwagira urukundo hagati yanyu, nicyo kizokwereka ko murabigishwa banje. Yohana 13:35. Urukundo ni cyama cyamwe muyera. Amaze kuvuga ivyo acagenda mu banyefisi gice cya 4, turaza kubigarukako mu byanditswe. Ndabana yansoma mbega murazi yuko mwagizwe basha mugahindugwa mugasa n'umuremyi wanyu. Mbega murazi yuko mufise imero z'umuremyi wanyu. Nivyo ntankeka muramaze guhura n'abantu abantu mukunda cyane mwifuza kumera nkabo. Muramaze guhura n'abantu mukifuza kumera nkabo. Ntimuzi kumuri gituma ariko babara abantu bameze neza. Iyo ubonye umuntu ugashaka nawe abari umuntu ameze neza ukumva ingeso ziwe zigukwega. Muramaze kubi ibyo muramaze kubyibonera namwe mukeneye kuba muri kumwe n'uwo muntu. Hariho ikirere kiba kiruhande y'uwo muntu, ubuzima bwa bwiwe, amajambo yiwe, ubujya atambuka, ukabona ko ibintu byose bimeze neza. Hanyuma uramaze guhura n'abantu uwundi mugwi w'abantu ukumva uwo mwigira kure. Misi yose bavuga ikintu kibi cyangwa bakavuga uwundi muntu, baba buzuye kunegurana gusa. Abo bantu ko ari babiri bose turamaze kuhura nabo. Ariko ubu rero ntidukeneye kwibaza ku by'abandi bantu. Ubu nkeneye kwibaza ku byanje, nawe wibaze ku byawe. Ni gute abandi biyumva iyo bari kumwe na wewe n'igihe nanjye ndi kumwe nabo? Mbega babona umugwi cyangwa babona undi mugwi? Mbega babona umengo n'umuntu bakwiye kugumana cyangwa n'umuntu bakwiye kwirinda? Tubwirizwa kwibagira abandi bantu bose maze tugafata ijambo ry'Imana nk'icirore imbere y'amaso yacu. Kuko nibaza yuko ubutumwa bwatanzwe buraba ubuzima bw'ukwizera umuntu ugiti ciwe. Ubutumwa burakenewe ku M nka bujya butumwa bwose buvuga ku byavugishijwe. Kuko bimaziki turonse ubutumwa bwiza buvuga ku byavugishijwe. Niba tudashobora kubaho mu buzima bwacu bwa minsi yose, niba tudashoboye kubaho ku buryo Imana ishobora gushyitsa ibyo bintu mu buzima bwacu, ubutumwa bw'ibyavugishijwe byotumarira iki? Ndabana yansoma. Uri kumwe n'abo bantu ntiwiyumva umeze neza, ariko naho bo basa n'uko bameze neza, ariko batuma ujya mu kirere kibi. Ibyo mwibaza, ibintu mukora, ibikorwa byanyu nivyo muvuga bituma haza ikirere runaka. Rero gishobora kuba kibi cyangwa kikaba ikirere cyiza. Kandi burya ibibogaboga mu mutima nivyo bisohoka mu kanwa. Muri byo nta kwihenda kubamwo. Ibibogaboga mu mutima nivyo akanwa gaturumbukana. Abantu bashobora kuba abantu beza bakagaragara kumwe ngo ni beza, bagatwenga bakigira ibitwenge twenge mu maso. Kumbure umubonye mu maso ukabona ko umengo asa neza. Ibyo byose ntacyo bitwaye. Ikibazo ni gikurikira, kandi nyishu nayo ni gikurikira. Mbega mu isoko rimwe harashobora kuvamo amazi aryoshye n'amazi arura. Naho ushyira mu isukari ingana gute umururazi uguma wumvikana? Ariko turashaka gushimira umwami wacu kuko kubw'ibyo ashaka ko tuba, uko akeneye ko tuba, kubyo ashobora kutugira n'ibyo azotugira muri kazoza. Ashaka kutugira abantu bahindutse bakagira ishusho ya Kristo. Kuko twizera yuko Imana iri kirakora ikintu cyiza cyane. Ariko birakwiye ko tuba mu kirere cyiza ubwa mbere mu buzima bwanje no mu buzima bwawe. Hanyuma rero muri icyo gihe twese hamwe dusha tugira ikirere cyiza, kandi tukaganira ibintu byiza kugira ngo ntitugire imishamirano cyangwa kugira ngo ntitugire ikirere kibi kizotubere ikirere kizokaba gihinduka ikirere tuzokwihanganira. Aho Imana iri habaho kumvikana kuva ku mana aho imana n'abantu barumvikana umwe aratawura uwundi ahari ikirere kivuye ku mana mu mutima wawe no mu mutima wanje muri cyo gihe turatahurana tugatahurana n'ima tugatahura imana kandi no hagati yacu tugatahurana aho nta byo kudatahurana bikiza ngo bibeho hari imana ndemeza neza yuko satani burya mu kutumvikana kose abari mu satani ivyo ndavyemeza kandi nitwibaza ikibazo gusa ngo nituvyibaza nk'ikibazo ariko turazi yuko hari kudatahurana kwinshi cyane Berto zo no kuvuga tuti hari kudatahurana kwinshi cyane mu bantu la bukuntu ibintu bishobora kumera nabi ariko akenshi umugwaniza bashyizemo akaboko kiwe agashyiramo ukuboko ariko aho imana iri kandi hakaba hari ijambo ry'imana aho haba hari ugutahurana haba hari ugutahura ibintu by'imana kandi abantu hagati yabo nabo bagatahurana hano rero umwe n'abaranama aravuga akakomeza akavuga ngo nimuje mu bihari no mu miryango yanyu nkuko nama nabivuze urukundo ruvyara urukundo ishavu rikavyara ishavu hano bino bintu ko bibiri kimwe cyose turabona ko kiriko kirivugwa muri bino bintu ubure tugaruke ku byo umwami wacu yavuze yaravuze ngo ngo nababere nabahaye akarorero kugira ngo nkuko jembagiriye abariko namwe mugira nkuko byanditse muri Yohana 13:15 turabibona umwami wacu yaduhaye akarorero kugira ngo natwe hagati yacu natwe dukore nkuko yakoreye abiwe haranditswe kandi mu twabwiza ngo bwanditswe muri Yohana ngo kuko yakunza biwe ngo agushika kumuhero ngo yarabakunze gushika ahereza ko Yohana 13:1 urukundo niruzoshira abiko no 13:8 murata bana namurera lageraho akagera kugeci igihe yageragezwa ukuntu umugwanizi yagerageje kumugerageza mu buryo bwinshi aravuga hano ngo ahamwe imana igihe imana itari kivugana nanje satani yaciye abonegwaho satani arambwira ngo nshaka kuvuga ngo wavuze ngo imana ni imana nziza ngo ariko rero ngo iyo mana ngo urabona ko uvuga ntikwi ngo ugasemera ntikwitabe ngo urabona ko nubwo imana uvuga ngo ni nziza mwende daparamu yari yasenza arasenga cyane ariko imana ntiyamwishura arakomeza akavuga ngo satani yavuze ngo ibyo bintu byose urabikora ngo ariko ubu ngo urakora ibintu byose ngo ariko nawe ngo iyo uyikeneye ngo uhejeje kubwira abandi bantu ngo nibizere ngo uhejeje kubabwira ngo nibizere ngo imana ngo numuvuza ngo numuganga akomeye ngo none raba wewe ngo bigeze ku mwana wawe ari kumfiro kandi imana yakwihojeje satani adakwereka ibintu byose murazi ngende bica bigenda iyo satani akubwi ibintu nk'ivyo nashaka kongera kubibasomera inyuma yaho satani aje akavuga ibyo bintu byose hano arabana akavuga ngo naciye mbwira satani nti satani herere inyuma yanjye satani mva inyuma byari bikivyo mutima mwende tabaranamu ivyimana byari byarashinze imizi cyane mu mutima mwende tabaranamu byari byacitse ubuzima bwiwe ariko rero ibintu yagiye aracamwo n'ibigeragezo nabyo nyene ibyo yaciyemo ntibyashobora gukura iby'imana yakoze ngo bikure mu bugingo bwa mwende tabaranamu kandi ndibaza yuko na twebwe dushobora kuvuga ibyo bintu nyene ivyo imana yakoze muri wewe no muri jewe simvuze ngo ivyo imana yakoze ikoresheje jewe canke wewe oya kuko ivyo birashobora kuba vyabaye ibintu vy'inyuma gusa ndiko mvuga ivyo imana yakoze mu bugingo bwawe no mu bugingo bwanje nta muntu n'umwe ashobora kubidukuramwo kandi turazi yuko igihe umwami wacu yemerera satani gukubita Yobu gukora kuri Yobu yamutegetse ati
nicht antasten.
Ati ubugingo bwiwe ntubukoreko ntugire icyo ubukora yari gushobora kumenagura ibintu byose bikikuje Yobu akababaza n'umutima n'umubiri wiwe ku buryo Yobu yicaye mu mukungugu ari kumwansi ntiyashobora gukora ku bugingo bwiwe ubugingo bwawe n'ubugingo bwanje byaracunguwe n'amaraso y'amagazi w'intama kandi byo Satani yamenaguye agasangangura iruhande yanje n'iruhande yawe ivyo ntibishobora gukora ku bugingo bwanje n'ubugingo bwawe hano hari ikintu kiriho kiravuga mu mutima wanje kivuga buke buke kivuga ngo ndazi ku mucunguzi wanje ari muzima kandi ko azuhagura ku munsi w'iherezo azo mpagurutsa ku munsi w'iherezo Yobu yaravuze ati naho umubiri wanjye uri kurabora ndazi ko nzibonera Imana ibyo byari biki byari iby'Imana yari yarakoze mu bugingo bwiwe haleluya mureza Branham abandanya ino nkuru y'ukugeragezwa kwiwe ibandanya n'amajambo akurikira naho wondunga ikikuzimu mana nzoguma ngukunda kuko hari kintu cyamfashe kidashobora kundekura hari kintu cyamaze kumfata kidashobora kundekura haleluya hari kintu cyamaze kumfata none icyo kintu ni giki icyo kintu ni giki cyamfashe n'ukuboko k'umwami kwacumiswe urukundo rw'Imana rwaradufashe ruradukuramwo nk'uko Pawulo abivuga kandi twamaze kubivuga ngo kuko nanje nafashwe na Kristo amen si twebwe twabanje kumukunda ariko niwe yabanje kudukunda si twebwe twamurondeye niwe yaje kuturondera kandi turahura nawe muri ubu butumwa harimo ibintu byinshi abantu babwirizwa gushyira ku mutima ku ruhande rwanjye jewe kubindaba na wewe kubikuraba hano arakomeza akagaruka kukuntu ishengero rimeze muri kino gihe reka mbandanye tuvuge nk'akarorero abagore bazanye imitongano bagatangura gutongana mu ikoraniro bakaguma bavugana utuntu ku matelefone mbega ubwo n'ubuzima bubere ubutumwa bwiza nimba hari umuntu ajyaga akazana ibice mu ishengero akazana ibihari hagati y'abantu mbega ubwo n'ubuzima bubere ubutumwa bwiza twigisha inyishu iroroshye ariko ni ikintu turi mu gihe aho Imana yashizeho ibintu uko bibwirizwa gutunganywa ariko abahungu abakobwa b'i Siyoni ubugingo mugeni bwonyine nibo bonyine bazemera uko kuntu Imana yabitunganije abandi bose bazobica iruhande birenganira ntibazoshobora kuvyubaha ntibashobora kubikora ntibazobyemera kubera iki ntawo bisobanura ariko hano arabana akavuga ati bene data bari bagiye ikintu kimwe kumbure ko bene data bari mu kazi uyu munsi sinzi birashoboka ariko mbashikanje nimwizere Imana burya ntishaka kubagirira nabi Imana ikeneye kubereka inzira kugira ngo namwe mushobore kubera umugisha abandi Imana iba ikeneye ko mubone mumeregwa neza twese dukeneye kutubona tumerewe neza twebwe abayizigira ikeneye ko tumeregwa neza hariho kandi ibintu dutegerezwa gusoma hano ariko ubwo butumwa murabufise muhiri wanyu murashobora kubusoma mukabona ibintu ingene yabivuze kurande rwanje nshaka gusoma kino canditswe umukristo umukristo n'umuntu asa na Kristo nta muntu ashobora kuba umukristo kiretse Kristo aba aje akaba muri we maze ubuzima bwiwe ubuzima bwa Kristo akabuba Kristo akabaho ubuzima bwiwe muri wewe Kristo agaragaza ubuzima bwiwe muri wewe maze mugaca mukora nk'ivyo Kristo yakoze ubu rero turafise icifuzo mu mitima yacu tukavuga tuti mana yanje engi iki gipimo mana umukristo n'umuntu asa na Kristo kandi ivyo nibisigura yuko tubwirizwa kwambara impuzu abantu bambara hariya mu buseruko sivyo bisigura cyane ko tubwirizwa kureka imishatsi tukagira imishatsi byinshi n'ubwanwa burebure tukambara n'amasandari ivyo abantu bose barashobora kubikora ariko ubundi sivyo inyuma ariko ivyo ni ibintu bibwiza kubera imbere umuntu asa na Kristo kubera ko Kristo asigaye muri we neza bana bavuga ngo iki mu butumwa bumwe yavuga ngo iki kumbure ntidukunda yuko ibyo babitwibutsa ariko aravuga ngo ati mwenda bana bavuga ati mwe mu Hitler aba muri jewe nuko ivyo Hitler yakoze mwe mu Beethoven aba muri jewe no cyangwa ivyo Beethoven yakoze hamwe ubuzima bwa Shakespeare bwo baburi muri jewe no cyangwa ivyo Shakespeare yakoze ubu rero aravuga ati mwe mu wa Kristo aba muri jewe muri cyo gihe ubuzima bw'Imana buca buba muri jewe muri cyo gihazo cya ubuzima bwiwe muri jewe kandi azoshitsa ibikorwa bya Kristo muri jewe amen muri cyo gihe rero tuba turi imbere y'umuhigo kandi n'umuhigo ukomeye twese uturaba sha kuvuga rero ibikurikira sha kuvuga yuko atangora ntugifise ntangora ntugifise kuvyo mwenda kuvyo Imana hishuye mwenda Abraham nimbariho bantu bamwe bagifise ingorane mu butumwa runaka muri ico gihe libari ihwa riri mu kirenge cyabo hakaba ari ubutumwa bwa mwenda Abraham ukabereye ihwa mu kirenge akana kenshi akenshi n'abantu n'ibintu bitabaraba ni mubireke ibyo mubishyira mu maboko y'Imana mwibananirize mubaranye n'Imana turizera yuko Imana yarungitse uvugishwa nayo ku Imana yavuze iciye mu kanwa kiwe kandi ko amajambo yose y'Imana araturaba wewe na jewe kandi tubwirizwa kuyubaha hari umuntu umwe yambwiye ubutumwa ubumwe ubutumwa bumwe yarambwiye ngo yego ngo hano ngo yakoresheje gusa imirongo mu isezerano rya kera ivyo vyameze nk'imbuga itancumise mu mutima mbega mwibaza ko ari we yavyihitiyemo cyangwa ari umwami yamubimuhishuriye mwibaza ko imirongo yayihitiramo cyangwa umwami yamuhishuriye mbega umwami ntiyavuganye nawe cyangwa mwibaza yuko Imana itaba yabanje kuvugana nawe imbere yuko avuga mwibaza ko Imana itaba yabanje kuvugana nawe hama turabona ko bitugora cyane twadusubira mu cyari cyacu tukibaza ngo ntibyari bikenewe ibyo bintu ko bivugwa akenshi turizera yuko Yehova mu isezerano rya kera ari Yesu Kristo muri shasha kandi azovuga bijya bintu nyene nk'ivyo avugiye ku musozi Sinai nibyo nyene azovuga ivyo avugiye ku musozi wa Elayon cyangwa ahandi hantu hose nibyo nubazosubiramo udashobora kwizera uko bisigura yuko atizera nk'uko ibyanditswe bivuga abafite ukwizera kw'iwo muntu kandi uko ntikuzomushikana ku ntumbero dutegerezwa kureka tukareka bakatubwira ibyo bintu tukabibwirwa burundu bakabitubwira rimwe burundu. Petero aravuga rero mu cyete yandetse akavuga ngo abantu bavuga ivyava kumana barongowe na mpemu yera ubiravyo wamenga sabera ariko Imana yo ibafata nkabera bavuga ivyava kumana barongowe na mpemu yera kandi Imana yahamagaye abantu ngo basoke ishengero gera n'iryo yahamagaye ngo risoke irabacungurira babohora maze kibagira inyego yayo. Hano nashaka gusoma bino bintu mvuge bino bintu imbere yuko ngaruka kuri buno butumwa. Hano rero mwe ndabana n'abavuga ngo ubushize naravuze ubutumwa mvuga yuko abagore babwirizwa kubaha abagabo babo, kumvira abagabo babo. Hacyakurikira ijambo ngo kumvira hagaca bashyiramaga kwego hagati ngo kumvira abagabo babo. Haezi igihe kinini cyane iryo jambo ryaribagiwe mitwe y'abantu, abantu bariko barakora ibirori by'ubukwe iryo jambo baragibagiye ntibakirishaka, haba muri Amerika cyangwa i Buraya murantunga baragibagiye bibera muri Amerika bakacaho gutahuza yuko ngo bakacaho kubwira ngo twebwe n'imigikeneye ko twumvira abagabo bacu. Ubu rero hari ikintu kica kigira tuvuge ariko mutabikoze ngo mwumvire abagabo babo banyu ntimukwiye no kwitwa abakristo kuko ntimuba muri n'abakristo. Ni jambo rikomeye. Ijambo ry'umwami wacu rirakomeye ariko iyo avuze ijambo rikomeye igihe avuga ijambo rikomeye abantu bose baca bamuvako yacara iruhande yiwe agatahindukirira bamwe bari basigaye iruhande yiwe akababaza ati mweho ntimushaka kugenda nk'uko abandi bagiye kandi aho niho havugwa aya majambo meza cyane ngo mwami tuje kwande ko ari we ufite amajambo y'ubugingo budashira Yohana 6:38. Umve kandi kirushirije ibyo arabana akavuga gutya mu butumwa mwiza abana n'amakabana avuga ngo mu gihe cyose ibyo mutabikora ntimwari mukwiye no kubaho kuvuga ngo muri abakristo ko ntimuri muri abakristo. Ibyo mwakiyemo ibyo ntibindaba niba muvuga mu ndimi niba mutumvira abagabo banyu mwabagore mwe ntimuri mukugomba kw'Imana. Hariho benshi bavuga iby'ukugomba kw'Imana kandi ukugomba kwabo bakakwita ukugomba kw'Imana barikore ukugomba kw'Imana bo bishakiye ibyo rero bacabigira nk'ibintu ngendegwako kandi ngenda bivuge uno munsi nk'uko bimaze iminsi byavuzwe muri n'umugoro uheze umugore Imana yamugeze ngo aganzwe n'umugabo inyuma y'ukugwa kandi umugore wese adashaka kuganzwa n'umugabo aba yemeye kuganzwa na Satani ubwo nyene. Ibyo kandi sindabyihanako sindabiha iryo ni ijambo ry'Imana sindabi ibyo aho sinihenze ndabivuze murashaka kubisoma kandi mugabo sindi ngaha kuno mugoro wagira mvuga ibyo bintu ariko murabona yuko mwe muw'Imana yavuze aciye muri mbeta barana mu butumwa nyene akavuga ngo akavuga ibi nibi rero ibi kwari kugira ngo dushobore guhabwa ibihagije kandi buno butumwa bwavuzwe mu myaka 63 harasigaye imyaka ibiri gusa imbere yuko ahishurirwa ibintu byose abwirizwa guhishurirwa. Ubureka tugaruke ku ntango tugaruke ku mu Kristo nk'uko bwari ku ntango aho abakristo bari bahuje umutima n'inama nta n'umwe yavuga ngo ibi ni ibyanje ngo ibi nabyo ni ibyawe ngo ibi ni ibyanje oya bose basangira ibyo bafise ariko ikintu bari basangiye nyamukuru kwari ukwizera kuva ku Mana hagati yabo inzu yawe urashobora kuyiga Imana ibyo ntitubihaririye igenje iwawe ariko iby'Imana iby'Imana turabigendana aho tujya hose inzu yawe ushobora kuyigumiza muhira ariko iby'Imana turabigendana kandi ibyo nibyo bidufatanya hagati yacu nimwibaze namwe hamwe twagurisha amazu yose dufise hama tukadukoranira ahantu hamwe kugira ngo tuze kwama turaharira ngatondo no kumugoroba gushaka kumugoroba ivyo byo tumarira iki oya ubwo bari bahuje umutima n'inama kandi barahuza iby'Imana barabihuriza ko kugira ngo nkuko ibi bikoresho tuvuza by'umuziki ngaha iyo abantu bari kubarabivuza babivuza bihuza kugira ngo ntibyumvikane nabi uko niko abakristo nabo nyene bahuza umwe ntiyagwanya uwundi umwe ntiyagwaza ntiyagwanya uwundi ariko baririmba indirimbo baririmbira ku rugezo rumwe nkuko ibyanditswe byera bivuga ujye umuntu w'Imana yarasoma ijambo ry'Imana ahagurutse mu ikoranira yarasoma ijambo ry'Imana bamwijyana na 20 bose bari bahuje umutima n'inama gushikaho bagira ubumwe buvuye ku Mana bagira umwe hagati yabo hagati n'Imana n'ijambo ryayo ijuru riruguruka maze mwemu yera aramanuka amen dutegerezwa kugera kugo guhuza kuvuye ku Mana hano sivyo kubaza ngo mbega wewe urahuza na mwene sa Frank icyo ni kibazo kitagira akamaro cy'abana mbega mwene sa Frank ni iki kugira ngo wewe uhuze nawe ubwirizwa guhuza na Yesu Kristo kuko niwe jambo ejo uno munsi gushika ibihe birashira ntahinduka kandi ntidukeneye kwica ibice ariko dukeneye mwe muyera uno munsi ngahuza n'uyu mu kwezi kuza ngahuza n'urya nimunkunde ndababwire nimba we na jewe duhuje n'Imana muri icyo gihe ntimusubire kuvuga ngo mpungije na mwene data cyangwa mpuje n'urya wundi kuko muri icyo gihe tuba duhuje n'Imana atari gupfa guhuza n'uyu n'uriya Pawulo yaranditse yandikira ibiko navuga ngo hagati yanyu harimwo mwariciye ibice umwe avuga ngo ndi wa Petero uwundi akavuga ngo nibi Pawulo akavuga ati akababaza ati none muri abo bose ninde yabapfiriye ni nacyo kibazo uno munsi ndababaza ntavyo kumenya niba duhuza n'uyu mwene data cyangwa n'uriya mwene data nkeneye guhuza n'Imana n'ijambo ryayo muri icyo gihe rero tuzoba duhuje hagati yacu ariko turabantu kandi tubwirizwa guhuza n'abantu naho tukiri mu mubiri tubwirizwa guhuza n'abantu ariko ikintu nyamukuru si biri iburyo cyangwa ibumoso ikintu nyamukuru n'ijambo ry'umwami ryamanutse riva mu ijuru rigahishurwa na mwemu w'Imana nicyo kintu nyamukuru kandi dushobora kongeramwo umwambiro wa kera murazi yuko murazi icyari cyo umwambiro ubura mama yaratinye Imana kandi yarategura imikate twahora tubiraba murazi icyari cyo umwambiro wa kera nibijya umuntu asigaza mu mukate ahejeje gukora kugira ngo ashobore kuzobikoresha mu wundi mukate ubutaha ibijya rero biba byasigaye mu nyuma bigira ahantu birura ibyo ni umukate urura aha rero tugeze ku kintu gikomeye cyane umwambiro wa kera wigeze kuba umwambiro mwiza mbere ariko ubu abantu bakawubika gushyika utemuka ba mubi nararavye mama yahora afata igice cy'umwambiro agafata igice kimwe ariko arakora imikate akagishyira ku ruhande mubyo ariko arakoresha kugira ngo ubutaha abari bazokoresha byaza kugera mu kindi gihe byamaze kura bigashigwa mu mukate mushasha zokora ikindi gihe none tuvuga iki Imana ni yadutegetse rino tegeko muri kuva 2023 akavuga ngo mu minsi ndwi ni hazigera haba umwambiro mu mazu yanyu. Hamara ongerera tegeka ashiraho ingaburo yera mwe ndatabara namara avuga ngo ijya minsi ndwigeranye ibihembwe bishengero ntidushobora kuzana kubyerekeye ntidushobora kuzana ibyo mu gihe cyaheze kuko biba byamaze kurengana bimaze kura bisaba yuko turonka ikintu gishasha muri buri gihe kivuye ku mana kandi twarabibonye kuvyerekeye abisiraeli muri munsi abisiraeli baronka manusha nuno munsi twaronse manu nziza itagira karohe nziza ejo tuzoronka ejo ino manu nziza uno munsi bayamaze kubora ejo irimo ninyo yamara imana n'imana imana yageze ikintu cyose kuri buri gihe no kuri buri urunganwe ivyo imana yatanze mu gihe cy'ubugorozi byari byiza ariko uno munsi byaramaze kurengana ubu birarura ivyo mu gihe cy'abagorozi cya reformation turizera yuko imana yaduhaye ikintu gishaza kuko ubuntu bwayo muri kino gihe Pawulo yarandikira abikorinto akababwira ngo nimuzi yuko umwambiro muke ukakamisha irobe rinini kabari nini twarasomye kuyinguheze izurich kuby'umwami wacu yavuze ngo ni mwirinde umwambiro wa nyabwenge bibyanditswe n'abafarisayo abigishwa bibaraciye bibaza bacha baravuga ngo ari kavuga iby'imikate munyuma cyarabasigura arababwira ati ndiko mvuga ku nyigisho z'abanyabwenge bibyanditswe n'abafarisayo ngo byanditswe muri Matayo 16:12 ryo ryari biki ntidushobora kuzana ngo twinjize mu inyigisho za kera mu by'Imana yaduhishuriye muri kino gihe igihe cyose twagerageje kubikora byaca dusanga umukate turiko turakora urura byose bigaca byononekara turakeneye rero ikintu gishasha kandi Imana yarabiduhaye ku buntu bwayo nashaka kandi gusoma nihuta imirongo mike mucete cha kabiri cha bikorino akugira ndufata umwanya munini abikorino gice cha kabiri abikorino bakabiri gice cha kane duhere ku murongo w'indwi ariko duvize ubwo butunzi mu nzave zibumba ngo ubushobozi buhebuje bw'Imana butavuye kuri mwe kuri twebwe turi nzavya zo kwisi ariko ubushobozi buri muri twebwe n'ubushobozi bw'Imana amen kandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butegerezwa gucika ubushobozi bw'Imana nkuko tuzi neza yuko Yesu Kristo wenyine ubwiwe ari Imana yishuye mu miyambaye umubiri iyo Yesu Kristo aza kuba Imana yishuye yonyine ubwayo mu mubiri muri icyo gihe ubutumwa bwiza nibwo bayari ubushobozi bw'Imana ariko wenyine ni Imana iri hejuru y'ibintu byose giheza giwe bidashira turasoma ku murongo wa 13 wa bikoro n'igice cya kane haravuga ngo ariko ko dufise uwo mutima wizera uboneka mu byanditswe ngo nizeye nico catumye mvuga natwe nyene turizera nico gituma tuvuga ntidufise gusa inyuguti by'inyuguti by'ukwizera inyuguti z'iby'ukwizera ahubwo dufise mwemu w'ibyo twizera ari kurabo bose ijambo ry'Imana ryashitseko kuko bari bahumekwe na mwemu yera twarumvise ijambo ryahumetswe na mwemu w'Imana ntidufise ukwizera gusa ahubwo dufise na mwemu w'ukwizera kubera ko Imana yavuganye natwe haravuga kandi ngo ndizera ngo turize ndizera nicyo gituma mvuga ku murongo wa 17 haravuga ngo kwa marushwa yacu ahwahutse yakanya kanone yiyongeranije yiyongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Mu 18 natwe nituraba kubiboneka ariko turaba kubitaboneka. Turaba kubitaboneka kuko ibiboneka ari by'igihe gito ariko ibitaboneka bikaba ari by'ibihe bidashira. Pegira ijambo ga yemwe si ijambo ryiza. Umutwaro urashobora kuba uremereye ariko duha iyo duhanze amaso kuri Yesu dusha twumva umutwaro uhahutse. Amen. Turashobora kumva ko tumerewe nabi hanyuma uko kwiyoka cyakunda kuduhagurutsa. Turashobora no muri icyo gihe twaje dutera tuje imbere mu kwizera. Haleluya. Hano haravugwa ku murongo wa 17 ngo kukwa maruswa yacu ahwahutse yakanya kanone. Wowe na jewe turashobora kuvuga tuti uyu mutwaro uraremereye ntidushobora kuyikorera. Ariko hano mu ijambo ry'Imana aravuga ngo hano tukumva ngo n'umutwaro uhahutse mu ijambo ry'Imana. Tubwirizwa kuraba ibintu nk'uko umunzane w'Imana ubitwereka muri icyo gihe ibintu bica bihinduka. Ariko dushyize ku munzane wacu ego muri icyo gihe urushinge ruca rutwereka yuko bimeze nabi nitubone niyo turi buje niyo nico turi bukore. Ariko duhagaze ku munzane w'Imana muri icyo gihe tuca twumva amajambo avuga ngo nimunyikoreze ibibara babaje byose. Muri icyo gihe twumva amajambo avuga ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe nzobaha uburuhukiro bw'imitima yanyu. Muri icyo gihe twumva ijwi ry'utubwira ngo ni byose nimubishire ku birenge byanje nshaka kwama ndabikora buri gihe cyose ku buntu bw'Imana. Insobanuro rero itangwa hano kubw'ijambo rivuga kubw'ubwiza buhoraho. Riravuga ngo umuntu wa 18 avuga ngo abikora na bakabiri gice cya kane umuntu wa 18 avuga ngo natwe nituraba kubiboneka ariko turaba kubitaboneka. Dutegerezwa kuraba ku bintu bitaboneka nkaho tubibona. Muri icyo gihe rero ubushobozi bwayo buzodushikako. Pawulo aratanga isobanura akavuga ngo akabana ku murongo wa 18 akavuga ngo kuko ibiboneka ari by'igihe gito ariko ibitaboneka bihoraho. Dusome mu bikoni gice cya 5 murongo wa 16 abikoni gice cya 5 nicyo gituma atamuntu tukimenya mu mubiri. Naho twari tuzi Kristo mu mubiri uko siko bikimeze ntitukimumenya mu buryo bw'umubiri. Murongo wa 17 nimba hari umuntu ari muri Kristo, umuntu ari muri Kristo rero ababaye icyaremwe gisha ibya kera babishize. Umuntu wese ari muri Kristo abari cyaremwe gisha ibya kera babihise byose biba bicitse bisha. Murongo wa 18 abikorino bakabiri gice cya 5 murongo wa 18 ngo ariko ibyo byose biva ku Mana yatwijuje ko kubwa Kristo ikaduha igikorwa cyo kugabura umuzuzo. Murongo wa 18 n'ubwo cya mbere cy'uwo murongo ngo ariko ibyo byose biva ku Mana atari ibyo ugerageza kugaragaza muri wewe ariko ureke Imana ikore igikorwa cyayo muri wewe. Ngo 18 ngo ariko ibyo byose biva ku Mana yatwiyujuje ko kubwa Kristo ikaduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo. Ngo 19 niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yuzuza n'abari mu isi ntiyabaharura kw'ibicumuro byabo kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Murongo wa 20 nicyo gituma turi intumwa mu gishingo cya Kristo Imana isa nibingingira muri twebwe turabinginga mu gishingo cya Kristo muzure ni Imana nubwo mbere na rimwe umwatigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke kugororoka kw'Imana. Nyine Abrahamu yaravuze bino bintu abitomoye mu butumwa bumwe arabitomora aravuga ati kandi murabona yuko ukuntu abivuga aravuga ukuntu bivugwa ngo kugira ngo tube ukugororoka kw'Imana duhinduke kugororoka kw'Imana yaducikiye ubucunguzi aducikira kugororoka ukwezwa yacitse ku bwacu yabaye byose muri byose hano ntiyavugwa ngo kugira ngo muwe ngo mutsindanishirizwe n'Imana ariko avuga ngo kugira ngo muri we muhinde kugororoka kw'Imana twacitse ukugororoka kw'Imana kwagaragaye muri Kristo rero nkuko tuzi neza yuko yahindutse icyaha ku bwacu natwe twakitse kugororoka kw'Imana kwahishuwe muri Kristo. Abantu benshi ntibashobora kubitahura kandi ivyo n'umugambi w'Imana kugira ngo ishobore kuduha ubucunguzi bumwe bushitse ku bw'ubuntu bw'Imana. Ndasubira mu murongo wa 21 umwe atigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana atari kubihabwa gusa ahubwo twahindutse twacitse igice cy'Imana igice cy'ijambo ryayo twaracunguwe n'ijambo riduha amahoro rikatwuzuza umunezero ni ko muri nivyaririmba kandi ubwo bucunguzi ntidushaka kandi dukeneye yuko hari umuntu abiharirako mu nkundi rye cyanze kiraheze ni mu nkundi nsome mu Banyefeso Abanyefeso gice cya kane hano mwe mu Imana aravuga aciye mu ntumwa Pawulo akavuga ngo uhere ku mugambi ngo nakibira aravuga ngo mu kubabwira ku byingezo zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa n'uruhendo abozwa no kwifuza kuruhendo mwingira gatatu mugahinduka basha mu mwe mu yubwenge bwanyu mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera kuri murabona uko bimeze hano muri Kristo twahindutse kugororoka kw'Imana hano naho ngo tubwirizwa kuremwa mu ishusho y'Imana. Mu Heburayi gice cya mbere turabona yuko tubwirwa ngo Kristo ni ishusho y'Imana hano naho tugereranywa nawe kubera ko icyo tuzoba uko tuzosa ni kurayishugwa ariko icyo kintu nibyayishugwa muri icyo gihe tuzosanga dusa nawe. Haleluya, turashobora kubyizera kubera ko ari ijambo ry'Imana. Turavye ko tumeze muri kino gihe uno munsi turavye mu buryo bw'umubiri turabona yuko mu buryo bw'imwemu uwomenga turacyagendera ku bibando uwomenga turacyacumbagira uwomenga hari ibintu tugihajije ariko ibyo ubirabye mu buryo bw'umubiri ni kumenga tumeze ariko mu buryo bw'imwemu twacitse ukugororoka kw'Imana muri Kristo kandi ubugingo bushasha buri mwino mibiri shaje kana kandi hano mwe marabana yavuga aciye muri Paulo akavuga kuri bana abantu babwiza kureba mu ishusho y'Imana mu kugoroka no mukwera kw'Imana akabana yavuga ati banyefezi gicaka no 75 akavuga ngo nuko mwiyambura ibinyoma umuntu wese avuga n'ivyukuri na mugenzi we kuko turi ngingo z'abagenzi bacu 76 akavuga ngo nimwaraka ibibakoresha icaha izuba nirirenge mukiratse 27 kandi mwe wa mugwaniza icicaro kuvubu 78 wiba ntakongere kwiba ariko apfuma cumura akoresha iwe maboko ivyiza kugira ngo aronke ivyo gufasha ukenye 29 ntihazagira ibiyago bibiva mu kanwa kanyu ariko muvuga ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuri bwigwa kugira ngo riheshe abayumvise ubuntu bw'Imana. Murabona yuko hano tugarutse ku byo mwene Abraham yavuze muri buno butumwa avuga ko tubwirizwa kwihereza Imana kugira ngo ushobore kudukoresha. Hano rero babwira abantu bahindutse basha kugira ngo bashobore gusa n'ishusho ya Yesu Kristo. Niwemere nuze, niwemere nanje ndemeye guha uyu muhamagaro. Twese hamwe tuvuge tuti mwami nungirira ubuntu kugira ngo niyambure uno muntu wa muntu wa kera, umuntu yaremwe, umuntu mushasha yararemwe. Tubwirizwa kwiyambura umuntu wa kera. Akenshi aha niho hari ingorane, niho babaje Imana idukura kuri umuntu wa kera byari kuba byoroshye, nta ngorane yoba ikihari. Imana yaremye ikintu gishashe, yavuze ngo era ibintu byose ndabigira bisha, ivya kera byarenganye. Amen. Ariko hanira tubwira ngo twebwe ubwacu ngo ni mwiyambure umuntu wa kera. Twebwe ubwacu turiyambura, turabona ibintu bidashobora guhagarara imbere y'Imana, maze tukatubishira, tukatiyambura kimwe kimwe cyose tukatiyambura, kuko turazi yuko imibiri yacu yagenewe kuba urusengero rwa mwe muyera, kandi dukeneye kwishikanira Imana n'imitima yacu yose mu gihe dusigaje. Tukavuga tuti mwami twemere uko turi kose, wewe niwe watugize abantu basha, nutugirira ubuntu kandi uduhe inkomezi kugira ngo dushobore kwiyambura ibiraba wa muntu wa kera vyose. Hano rero mu banyefezi gice cya 30 aravuga ngo nimuka babaze mwe muyera w'Imana yabashireho kuba ikimenyetso gushika ku munsi wo gucungurwa. 31 ngo umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Ibintu byose bibi bituvemwo. 32 mugirane neza, mugiranire imbabazi, muhariranire nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo. Mugiranire imbabazi, muhariranire nk'uko Imana yabahariye muri Kristo. Amen. Ano majambo arajana ubugingo bushasha twahawe n'Imana, kwiyambura umuntu wa kera, hanyuma nk'uko twabisomye hano tubwirizwa kumvira bino bintu twategetswe. Hano turabwirwa ngo ngiyo tuvuga, tubwirizwa kuvuga ibintu vyubaka abandi kugira ngo bishobore kuzanirwa umugisha abari barumva tuvuga. Umuntu umwe yaravuze ubushize ngo yaravuze ikintu kimwe avuga ngo nguma nibaza abantu maze kubera umugisha kandi natwe nibaza ko twabwirwa kubyibaza ko tukibaza niba amajambo yacu murazi neza biranditswe hano ku murongo wa 29 w'Abanyefeso aravuga ngo munagira ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuzukwiye kuri byigwa kugira ngo rihesha abayumvise ubuntu bw'Imana kandi baza yuko kubaka kuvuga amajambo yubaka hagati yacu birakenewe nta gikorana na kimwe habantu cyangwa handi anoza bwizwa kuboneka ibintu byubaka abantu iyo dutanguye kuvuga ikintu tubwirizwa kugisuzuma twihuta kugira ngo tubone niba icyo kintu ari cyo gishobora kubaka abandi bantu cyangwa niba umugisha w'Imana uri ku icyo kintu turabona ngaha rero ku murongo wa 32 Abanyefeso igice cya 4 aravuga ngo mugiranire neza mugiranire imbabazi muhariranire nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo na bino bintu navyo ni ikintu gikomeye cyane tubwirizwa kugira aho tugiranira neza tugafatana tukabumwe nkuko byari bimeze mu ntango mubizera bo mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa kubw'ubuntu bw'Imana kandi izaba ko bizogenda ku iherezo nta muntu ashobora kubinkura mu ibyo bintu nizera urukundo rushitse ubuntu n'iby'Imana yashize mu maboko yacu bwizwa kuzogaragara mu ishengero umugeni kubw'ubuntu murongo wa 32 tusubiremo mugiranire neza mugiranire imbabazi muhariranire muhariranire nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo none Imana yaduhariye gute wowe na jewe muri Kristo biciye mu maraso magazi w'intama yasesetse kugira ngo ishobore kwiyuzuza natwe kandi tugirire imbabazi uri munsi y'ubuntu uri munsi y'ubuntu n'imbabazi munsi y'impongano y'amaraso ya Yesu Kristo ufise imbabazi mu mutima wiwe uyo no guharira dushobora guharira kandi azosora no kwibagira kandi byose biheze bitabwe mu kiyaga cyo kwibagira udashobora kubabarira abwirizwa kwibaza niba nawe yaragiriwe imbabazi udashobora kubabarira ibaze niba yararonse imbabazi nimwibuke murazi neza yuko wa mutoza Kori umwe umwami Yesu yishurira yaravuze ati hano naracumuye kandi ndo bitunganya tubwirizwa kubimenya yagira ubuntu mugirane neza mugirane imbabazi hagati yanyu tubwirizwa kuba abantu beza hagati yacu tukameranira neza tugatekana n'ubwa mbere ndabivuze kuko Jesse nta muntu shakubwira ngo ari n'umuntu numwe ariko akenshi abizera nta kintu kibi kiba kiri muri bo bameze nyi akenshi bamera nk'ishoka mu biti rikiricira ibiti bakaza kwisanga bakoze ibitari byo cyo gituma umwami Yesu yavuze ngo abana b'isi bafise ubwenge bwinshi mu kurusha abana b'ubwami bagira ubwenge bwinshi kurusha abana b'ubwami mbega ukwizera Yesu Kristo kwatumye duta urupfasoni hari ibyo abatizera biyubaha hari amajambo batubahuka kuvuga ariko ugasanga bizera barayavuga kuko baba bazi yuko bavuze amajambo mabi bakabeshera abandi yuko byoba bintu bibi ariko abizera ugasanga barenze imbibe umwe akavuga ibintu yiyumviriye wundi akabimenya akakongera ku ibindi bintu wagatata kongera ku ibindi wundi akabyemeza nimwibaze namwe bikota byuzura isi yose ntihagire umuntu ashobora ntibishobore gusukura uko umuntu abitunganya. Ibyo none bizogera gushika ryari? No munsi Imana ibidushize imbere y'amaso yacu ko tubwiriza kwiyambura umuntu wa kera, kandi n'ibijyanye n'umuntu wa kera byose tukabyiyambura, tukambara umuntu mushaza k'ubuntu bw'Imana. Ibyo tuvuga bibwirizwa kubera umugisha abandi. Mbega none ibibera umugisha abandi n'ibiki? Ni ibyaha umugisha n'Imana bibera umugisha abandi. Ibiri umugisha w'Imana n'ibiki? Pawulo aravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe bwe rigwiriye, nimuhanurane, muririmbe zaburi n'amatazirano ku Mana yacu. Niba umutima uhuza muri icyo gihe indirimbo ikimera neza, tukaturanka n'amajambo tuvuga, tukaduhimbaza Imana mu mwe, muri icyo gihe Imana ikiyerekana maze ikemeza ijambo ryayo ku buntu bwayo. Tatu nakabiri abanyefeso kane murongo tatu nakabiri haravuga ngo asubiyemo kwasoma ngo mugiranire neza, mugiranire imbabazi, muhariranire nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo. Imbabazi zishitse, ukwiyuzuza gushitse, byose byaragarukanywe n'amaraso y'umwagazi w'intama. Dushire ku mutima ijambo ry'Imana kuri umugoroba. Dushire ku mutima ijambo ry'Imana kandi tumutishimire mu kwizera. Kubona itadusaba ibyo bintu gusa, ahubwo izo nabiduha. Si ibyo dusaba gusa, ahubwo izo nabiduha kandi izo dufasha kubishyira, gushyira ijambo ryayo mu ngiro, kugira ngo nayo wenyine ashobore gushyira ijambo ryiwe mu ngiro aciye muri twebwe ku buntu bw'Imana. Imana yacu ni Imana y'ijambo ryayo, kandi yarungitse uvugishwa nayo afise ijambo kugira ngo ahamagare umugeni ijambo, kandi ashaka kuba muri abo bantu uko vyogenda kose nawe. Amen.